Iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 12 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Amategeko cyo nakubwira nuko ni nko gufata umuntu urwaye urwayi ukamuha paracetamol ukagira ngo arakize. Siko bimeze.
Uyo ni Frank Mwine, umuhinga mu byerekeye amategeko, avuga ku irekurwa rya General Karenzi Karake, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rujejwe iperereza mu Rwanda, yari afungiwe mu gihugu cy'Ubwongereza. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara, reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikenguruki. Waramutse Alphonse, amakuru avugwa muri iki gihe n'ayahe?
Mwaramutse Fideli, mwaramutse mwese muri kumuna dukwirikira. Amakuru avugwa muri iki gihe reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. John Kerry ni umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubaguma bandanya iwacu kurata ya amasezerano ku birwanisho biriho nyanganda Iran iheruka kumvikana ko na Leta ya Washington na vya bihugu bitanu vya rutura ku isi. Ayo masezerano abanyamerika ntayumva kumwe, cyane cyane inzego z'inamashinga amateka na nkengu z'amateka za Amerika. John Kerry yabwiye abanyamakuru kuri munsi wa kabiri i New York ati nta masezerano asumba rya twashobora kugirana na Iraq, ati kuko icyo gihugu caja catanguye gukora ibyangombwa byo gukora ibyo birwanisho. Ati kindi naco mu gihe izo nzego zitokwemera iyo nteguro y'itegeko mu kwezi kw'icenda, ati Amerika ntizoba igishoboye kubuza abo bacuditse gukora urudandaza na Iran. Ejo wabaye umunsi ugira kabiri igisagara cha Ferguson ni muri Leta ya Missouri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri mu midugararo. Icyo gisagara ubu gitwarwa n'amategeko afatwa iyo hari ibintu bikomeye. Inyandukuro ya byose naho abantu muri icyo gisagara bagwiremwa birabure bibuka umwaka uheze umuhungu w'umwirabure James Brown niryo zina ryiwe arashwe n'umupolisi w'umuzungu. Igipolisi caremeje ko cyamaze gufata abantu barenga 10 mu karere ka Saint Louis aho abari ko baragira iyo myirekano batangiye gutera amabuye abapolisi iyo myirekano, ariko yagiye gufata iyi ntumbero aho hazimwe uwundi mugabo w'abazungu bitwaje ibirwanisho uvuga yuko je gukinga kugira ngo ntihagire abikika mukiza ngo bicanke basambagure amamangazini. Igipolisi cavuze ko uwo murwi aho gutarukenewe ko ahubwo waje kuduza akariro. Mohamed Dahala umuhungu w'imyaka 20 nuwo areheje Jaron Young afite imyaka 20 barafashwe n'igipolisi cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI bafatirwa mu kibuga c'indege cha Columbus aho muri Leta ya Mississippi. Icyo bagirizwa no kuba bakorana na wa murugwi w'iterabwoba Islamic States no kwegeranya ibikoresho barungika muri uyo murugwi. Bafashwe rero bagiye gufata indege ibashikana Istanbul muri Turkiya. Mohamed Dahala na Jair Young baremeye ibyo bagirizwa imbere y'umucamanza yabumvirije ku munsi wa kabiri. Mu gihe icyo caha co bagira mbere ya sentare bohanishwa imyaka 20 y'umunyororo ni hadabu y'amadolari y'abanyamerika 250,000. Leta y'Ubugirigi isa n'iriko iremererwa n'ibihugu n'amashirahamwe asanzwe ayifasha mu by'ubutunzi kumfashanya amadolari y'abanyamerika ashika imiliyaridi 94. Iyo ngurane yotangwa mu myaka 3. Ibyo byashikirizwe ku munsi wa kabiri na Annika Bredhart n'umuvuzi w'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya bigize iyo soko rusangi. Ubugirigi burakeneye ayo mahera imbere y'itariki 20 z'ukwezi kugira ngo bubashe kuriha ideni ry'imiliyaridi 3.5 mu madolari y'Abanyamerika icyo gihugu gifitiye ibanki rusangi y'ibihugu vya Buraya. Ibyo bitegezwa rero kuba imbere y'itariki 20 zo kuno kwezi k'umunani. Inamashinga amateka y'Ubugirigi igomba kuba yagize ico ibivuga ko imbere yo ku munsi wa kane. Bernardino Leon ni ntumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya. Yahamagariye imirwi yose iriko irarwana muri ico gihugu ko yo kumvikana kuri Leta y'Ubumwe bitarenze impera z'ukwezi k'umunani. Icyo gikorwa coca gikwirikirwa n'amatora mu kwezi kw'icenda. Ibyo bivugiye Geneve ku munsi wa kabiri aho ibiganiro by'amahoro bihuriyemo imirwi yose biriko birabera. Yavuze ati hari ikimenyetso ciza ndiko ndabona kimpa icizere ko amasezerano ashoboka ashobora gushikwa ko nuko imirwi yose yitavye ibiganiro. Yongeye avuga ati Libya iri kwiraca mu bihe bibi cyane ku buryo abari mu biganiro batokwemera ko ibintu bibandanya biyangara ati kuko hageze mu kwezi kw'icumi ibintu birashobora kuba vyononekaye cyane. Mu kwezi guhetse leta yemewe n'amakungu yari yasinya amasezerano yateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ariko umurwi wisunga idini rya Islam wigaruriye umurwa mukuru wa Libya Tripoli niho wari witavye ibyo biganiro. Muri Nigeria hari abantu 40 barapfuye abandi barakomereka biturutse ku kibombe caturikiye mu isoko irahitwa Sabonu Ngara mu gisagara ca Borno. Ibyo byabaye kuri uyu munsi wa kabiri nahatamirwe numwe uremanga ico gitero. Abategetsi ba Nigeria yabo bikeka ko ari wa murugwi witerabwoba Boko Haram wakoze iryo shano. Uwo murugwi waragwije ibitero vy'ubwihevye nk'ivyo kunyuruza abantu no gutera ahantu haba abantu benshi kugira ushinge leta ishimikiye ku idini rya Islam mu gihugu harimo n'abandi madini cyane cyane umanuko. Leta ya Washington yari yamirije ubwo bwicanyi yabicishije ku muvugizi wayo John Kirby, yemeza ko izoshigikira leta ya Nigeria gushingiza abo bose bagirizwa ubwo bwicanyi ari ubwabaye kuri uyu munsi wa kabiri canke ubwakozwe mu minsi yahera.
Urakoze Alphonse kumakuru hejeje kudushikiriza, turasubira mukanye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru iyo mu karere. Tuhere kumakuru yerekeye u Rwanda aho inyuma yuko sentare mu gihugu cy'Ubwongereza ifashe ingingo yo kurekura General Karenzi Karake, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza mu Rwanda. Bamwe mu bakora mu by'amategeko bemeza ko igihe cyose hatabaye iburanishwa ngo izo manda zivanweho n'amategeko, abizo manda ziraba bashobora gufatwa igihe cyose. Mu itangazo u Rwanda rwashyize ahagaragara rwavuze ko General Karenzi yarekuwe ku buryo budasubiramwo inyuma y'aho sentare zo mu Bwongereza zitesheje agaciro ibyari byasabwe byo kumurungika mu gihugu cya Espagne. Yamara umuhinga mu by'amategeko Frank Mwine aba mu gihugu cy'Ubwongereza we avuga ko irekugwa ryiwe ritavuze ko manda zivuyeho. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Hari igitutu ngira ngo leta y'u Rwanda yashyiraga kuri leta y'Ubwongereza n'ubucuti bari bafitanye kugira ngo Karenzi Karake arekurwe. Mu rwego rw'amategeko icyo nakubwira nuko ni nko gufata umuntu urwaye ukamuha paracetamol ukagira ngo arakize, siko bimeze. Kuko uko impamvu bamurekuye si ukuvuga ko yaburanye yatsinze urubanza, si ukuvuga ko byarangiye. Mu cyongereza bavuga ko yarekuwe mu buryo bwa technicalities, ntabwo ari substance. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri ntabwo ari mu mizi, ntabwo bagiye mu rubanza, ahubwo kubera amategeko y'Ubwongereza ngira ngo ni nayo mpamvu abagabo bita Dr. Majinya Vincent hano mu Bwongereza bari ku itegeko ryabo ryavugaga ko ibyaha by'intambara byakorewe ahandi itegeko ry'Ubwongereza ridashobora kwiburanisha. Urumva rero ni naryo bashingiyeho iryo tegeko rya 2003 rivuga ko ibyaha by'intambara byakorewe ahandi kereka ari nk'Umwongereza wenda ahangaha bashobora kumuburanisha, ariko ntabwo bashobora kumuburanisha bashingiye kuri iryo tegeko ry'2003. Ngira ngo icyo leta y'u Rwanda na Attorney General ariwe ntumwa nkuru ya leta yagombye gukora ni ukureba ko izi manda zikurwa mu rwego rw'amategeko atari mu rwego rwa politiki. Kuko icyo nshaka kukubwira ni uko izo manda zikiriho, abana Spanye ikurikirana n'abantu bishe abantu babo mu Rwanda kuko abantu barapfuye. Ikibazo kiri ngo abo bantu ninde wabishe, bapfiriye hehe? Izo manda kubwira Rwema ziracyariho kandi zirakomeje mu buryo igihe cyari cyo cyose zizavuye muri uru amategeko aho bazagira hose badafitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Abo bantu bari muri izo manda bashobora gufata.
Kana mwine, itangazo ryashyizwe ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda rivuga ko abahagarariye inzego z'ubuyobozi bwa Espagne bagaragaje ko General Karake nta cyaha yakoze yakagombye gukurikiranwaho haba mu Bwongereza cyangwa muri Espagne.
Ikibazo kiri ngo kuki iba bavuga gutyo, kuki izo manda zikiriho, ese kuki Ubwongereza bwamufashe? Kuko Ubwongereza bufitanye umubano mwiza n'u Rwanda, nta n'umpamvu bagomba no kumufata kuko ntabwo twavuga ngo ni cyaha cya politiki nk'uko mu bivuga. Ntabwo Espanye yagombye gufata abanyarwanda bakekwaho ibyaha by'intambara kuko ntabwo Espanye ifitanye umubano mubi n'u Rwanda, bivuga ko nta kibazo bafitanye n'u Rwanda n'Ubwongereza nta kibazo bafitanye n'u Rwanda. Ikibazo kiri ngo kuki ibyo bintu bigikurikirana, kuki bigikurana, kuki hakiri icyo kibazo? Yewe mbona ko icyo kibazo ikintu cyagikemura ni ikibazo cy'urwego rw'amategeko. Umuntu akajya kuko buryo umuntu agiye mu kiko akaburana agatsinda harundi rukiko rushobora kuburanisha uwo muntu kuri icyo cyaha niko amategeko mpuzamahanga n'amategeko u Rwanda runagenderaho n'Ubwongereza bugenderaho nta muntu ushobora gukurikiranwa icyaha yaburanye akongera akagikurikiranwa mu rundi rukiko.
Uwo yari umuhinga mu by'amategeko Frank Mwine mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Ego urabona mwatoranye umugabo gutunga ibigwanisha mubifitiye uruhushya ndabinginze muze muhemukira igihugu cyacu ngo mubihindukirize kuba mwukingi
aya naje tuzohemukira
ibyoroshima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi rero mwene wacu umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu
uramuko
ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki nawe nyine wari ukwiye kumuguza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera n'ubu waragarutse
murambo barira umugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo
ndinda ndagutaka impanuro nawe wewe iki
reka nigi
urabona ko mwari mwaje kugandara ku mubyeyi wanyu ahitanwe n'abagizi bana
mve yashe
ndabasabye ntimukurikize amaraso murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari wagiritswe amaraso ya mwene wabo
kumena umutwe
murabinyemereye
Mnyeneza na uwe vila kuraba yewe mutagondwa
Mutagondwa
Akona kama mutewe na studio ijambo Igisata cha kumbenyesha makuru chishira hamwe Search for common ground muburundi
Radio Jwidi Amerika i Washington DC Numwanya ugu kuikila ni kigani ilo Amerikana kivoka kufidharanze Amerika mulika ahise no muhye tugeze mgo kigani ilo mwateguri weka ni mungira mshikizwe na Thomas Kamilindi
Mwaramutse neza muri make tugiye kurebera hamwe ibirebana no gushyingirwa hagati y'abirabura n'abazungu muri leta zunze ubumwe za Amerika ikaze mu kiganiro Amerikano Mildred Jeter yari umukobwa w'umwiraburakazi Richard Loving yari umusore w'umuzungu bombi nabo muri leta ya Virginia bari kundaniye noneho mu 1958 bafata icyemezo cyo kurushingana bazitiwe n'amategeko yanditse yabuzaga gushyingirwa hagati y'abirabura n'abazungu ndetse abayarengagaho batabwaga muri yombi bagafungwa Mildred Jeter na Richard Loving barahunze bajya gusezeranira muri district ya Columbia umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika bambikanye impeta mu kwezi kwa gatandatu 1958 Mildred yarafite imyaka 17 y'amavuko naho Richard yarafite imyaka 23 Nyuma yo gusezerana basubiye iwabo muri Virginia bamaze y'ukwezi n'igice abapolisi babameneraho urugi mu gicuku basinziriye barabafata bajya kubafunga umushinjacyaha yabajyanye mu rukiko abariga ko bishe amategeko mbonezamubano ya leta ya Virginia baburanye bemera icyaha urukiko rwakatiye Richard na Mildred Loving gufungwa umwaka ariko rubahitishamo kujya muri gereza cyangwa kuva muri Virginia bakajya kwangara bagashaka ahandi baba igihe cy'imyaka 25 yose batarongera gukandagira na gato muri iyo leta ya Virginia. Richard na Mildred bahise mijyano cya kabiri bavi wabo bahungira nanone muri district ya Columbia. Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Mu 1963 Richard na Mildred Loving batwaye mu nkiko leta ya Virginia imanza zarakururanye zirangirira mu rukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1967. Abacamanza b'urwo rukiko bose uko ari 9 bavuze rumwe bati itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Amerika rivuga ko uburenganzira bwo gushyingirwa budashobora kubangamirwa n'ivanguramoko guhitamo umufasha wishakiye mu bundi bwoko butari ubwawe n'ikimeza muri kamere muntu nta leta nimwe ifite ububasha bwo gukuraho ubwo burenganzira Urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za Amerika rwaciye iteka ko bene ayo mategeko avuyeho burundu muri leta zose zigize igihugu. Leta zimwe na zimwe zahise ziyasesa ariko agumaho mu zindi nubwo bwose zitongeye kuyashyira mu bikorwa kuva kuri iyo tariki. Yagiye avaho buhoro buhoro, leta ya Alabama niyo ya nyuma yayakuyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Naho Mildred na Richard Loving basubiye iwabo muri Virginia nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babyaranye abana batatu. Richard Loving yitabye Imana afite imyaka 42 mu 1975 azize impanuka y'imodoka. Naho umugore we Mildred Loving yitabye Imana mu 2008 azize indwara y'umusonga. Yari afite imyaka 68. Nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga ryo mu 1967, imipaka hagati y'abirabura n'abazungu mu birebana n'urukundo iracyahari. Ariko imibare y'abashyingiranwa igenda yiyongera ku buryo bugaragara. Nko kuva mu 1980 kugera mu 2000, ubushakashatsi bwa kaminuza Ohio State University bwerekana ko abirabura barongoye abazungukazi bavuye kuri 5% bagera kuri 14%, naho abirabura barongowe n'abazungu bavuye kuri 1% bagera kuri 6%. Mu 1959, abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika 4% nibo bonyine gusa bemeraga ko abantu bakomoka mu moko atandukanye bashobora gushyingiranwa. Muri iki gihe ni abaturage 87% babyemera, nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bw'ikigo cyitwa Gallup. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindo.
Sweetie, we gonna get freaky. Lose like a duty if you wanna get freaky. Me and my sweetie, we gonna get freaky. Lose like a duty if you wanna get freaky. Ikumabo, ikumabo, ikumabo. Ikene mani, ikumabo, ikumabo, ikumabo. Ikene mani, zekumukwano mpiranga nchira kukwe vikubye. Mukama ya kutu waru mutu nyumilwe.
Ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike ngira mumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka kugaragaza imyaka 50 irangiye kuvaho hasinyiwe itegeko riha uburenganzira bwo gutora abanyamerika b'urukoba rwirabura. Ivyo nivyo byagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye muri demokrasi. Imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda 50 n'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda 60 yaranzwemo imyigaragambyo y'urutavanako, aho abirabure b'Abanyamerika n'ayandi moko yakumiriwe yahagurutse basaba ko agateka kabo kubahirizwa. Ivyo vyatumye nabo baronka ivy'amategeko mpuzamakungu abemerera nk'uko vyari bimeze ku bandi Banyamerika bo mu bundi bwoko. Iryo tegeko ryasinywe igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 8 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda 65 na perezida w'ico gihe Lyndon Johnson ryahaye uburenganzira birabure n'ubundi bwoko bw'inkehwa gutora. Ubwo burenganzira baburonse inyuma y'imyaka ishika ijana bavuye mu bugeregwa. Ubwo burenganzira bwo gutora bari barabwimwe bivanye n'imvo za politike. Iryo tegeko ryaje rihagarika ingingo zafatwa n'abarongozi b'ibisagara n'abama leta, ingingo zaza zishira hejuru aho mu bwoko bw'abazungu zikabuza inkehwa gutora. Izo ngingo zafatwa harimwo gusaba abatora kubanza gutanga amatagisi no kwerekana ko bazi gusoma no kwandika imbere yo kwemererwa gutora. Iryo tegeko ryategeka ko aho hose haboneka ko igitigiri cabirabure baje gutora ari bake, leta yategezwa kugira amatohozwa y'ikibituma rigaha kandi umushikirizamanza mukuru wa Leta Zunze za Amerika uburenganzira bwo gutohoza ku bundi buryo bukoreshwa mu kuburizamwa abirabure kwitaba amatora. Uko bukeye uko bwije igitigiri cabiyandikisha mu matora cabandanya ciyongera cyane cyane mu mareta yo mu manuko aho gukumira abirabure kwari gukomeye. Kuva ico gihe inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yarahinduye amategeko cyane cyane mu gusaba ko amatora yotunganywa mu ndimi zibiri kugira amahanga abashe gukurikirana ibiriko biraba n'inkehwa zibashe gutora byoroshye. Mu myaka yakurikiye abarongozi b'abanyepolitike kuva mu bisagara ukajya mu burongozi bw'amaleta mu nama nshingamateka no gushika mu biro vya perezida barushirije guhindura ibitari bike kuri ico kibazo. Hagati y'imyaka igihumbi kimwe n'amajana icenda na 90 iryo hindugwa no kongereza ibitigiri by'abatora ryaratandukiriye imigambwe ibiri ikomeye mu bya politike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. mugihe leta z'umwe za Amerika gihimbaza imyaka 50 irangiye hasinywe itegeko riha uburenganzira abirabure n'inkehwa bwo gutora n'intambwe leta z'umwe za Amerika yateye nk'igihugu leta z'umwe za Amerika irashimira abo bose bagize uruhara kugira ivyo byose bishikweko ivyo bikaba byatumye abanyamerika bagera ku rugero rw'ubuzima bafise ubu
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya leta z'unzu umwe za Amerika. Njuti mwese maduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye atwibutse ibice bikuru bikuru byabigize amakuru yadushikirije Alphonse
ibice bikuru bikuru makuru nabashikirije nababwiye ko John Kerry umunyamango wa leta z'unzu umwe za Amerika Nubo aguma bandanya yikuwa chokurata ya masezerano kubirwanisha roho nyanganda Irani iheruka kumvikana ko na leta z'umwe za Amerika na vya bihugu bitanu vya rutura kw'isi John Kerry yabwiye abanyamakuru kuri uyu munsi wa kabiri i New York ati nta masezerano asumba rya twashobora kugira na Irani ati kuko ico gihugu caza catanguye gukora ibyangombwa byo gukora ibyo birwanisho Ejo wabaye umunsi ugira kabiri gisagara cha Ferguson muri leta za Missouri aho ni muri leta z'umwe za Amerika iri mu mudugararo ngo intandaro ya byose naho abantu muri ico gisagara kigwiremo abirabure bibuka umwaka heze umuhungu w'umwirabure yitwa James Brown yishwe arashwe n'umupolisi w'umuzungu Muhammad Dahala umuhungu w'imyaka 22 nuwareheje Jayan Yang afite imyaka 20 barafashwe n'igipolisi cha leta z'umwe za Amerika FBI bafatiye ukibuga c'indege ci Columbus muri leta ya Missouri ngico bagirizwa naco no kuba bakorana na wa mugwi w'iterabwoba Islamic States no kweme no kwegeranya imfashanyo yo kunuka uwo murwi leta y'ubugirigi isa niriko iremererwa n'ibihugu n'amashirahamwe asanzwe ayifasha mu by'ubutunzi ku mfashanyo amadolari y'abanyamerika ashika imiliyaridi 94 Bernardino Leo ni intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya yahamagariye imirigo yose iriko irarwana muri ico gihugu ca Libya ko yokumvikana kuri leta y'ubumwe bitarenze mu mpera z'ukwezi k'umunani ico gikorwa rero coca gikwirikirwa n'amatora yoca atunganywa muri uku kwezi kw'icenda muri Nigeria naho abantu 40 barapfuye abandi barakomereka biturutse ku bombe caturikijwe mu isoko yahitwa Sabon Gara aho ni mu gisagara cha Borno ivyo vyabari ku munsi wa kabiri leta ya Washington rero yari yamirije ubu bwicanyi ica ibyashikijwe na John Kirby umuvugizi wa leta z'umwe za Amerika yemeza ko izoshirikira leta ya Nigeria gushengeza abo bose bagize ubu bwicanyi ari ubwabaye muri uyu mwaka ari nubwabaye mu minsi iza kuza Iyi nkuru twabashikirije nuko aho nyene muri Libya iyi nkuru twabashikirije nuko nyene aho muri Libya nko mu gihe iyo mirwi itoshora kumvikana mu kuri ayo masezerano bagomba kugirana ya ku bintu byoshora kuyangara bishitse mu kwezi kw'icumi
Njoti mwese mkunda radish bidi Ameriki biganiro vyo kuri isaha twahitwa abateguriye ahani ho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi kanya rero ibiganiro vyacu birabandanye mutangu
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro giha jambo abanyamwanya muri radio ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyo munsi turavuga ku kibazo cy'umutekano muri rusangi cyane cyane ku mutekano mu makariti amwe amwe ya Bujumbura aho abanyagihugu barabana ayingwe n'abapolisi turiheza ibintu bishobora kuba byatumye umwizero hagati y'abapolisi amwe n'abanyagihugu baba muri ayo makariti ubura tubaje kandi kuvuga ku bintu byokorwa kugira ngo uyo mwizero ugaruke abanyagihugu baba muri ayo makariti batekanirwe idegemvye turarabira hamwe kandi na batumire turi kumwe ukuntu abapolisi bokora akazi kabo ko gucungira umutekano badafite ubwoba ko bahava baterwa n'abanyagihugu bajejwe gukingira kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abashingantahe babiri bijunja batanga inyigisho muri za kaminuza zikomeye kandi zubashwe turi kumwe na Professeur Charles Nditije yigisha muri kaminuza y'i Bujumbura mu Burundi kandi akaba ari umunyapolitike yigize kurongora umugambwe Iprona akaba n'uwari we arongoye urundi ruhande rwa Iprona rutari muri leta. Charles Nditije ari kandi mu runani amizero y'abarundi. Ndiwe neza Professeur Charles Nditije.
Ndiwe neza bwana Nditije.
Murakome neza.
Turi
kumwe kandi na Professeur Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza ikomeye cyane yo muri Leta Zunze Amerika, Chicago State University. Mwiriwe neza Athanase Gahungu.
Mwiriwe, murakomeye neza.
Turakomeye, muraho namwe.
Yego, turakomeye.
Bashingantahe mwese rero mudufashe kwishyura ibyo bibazo by'umutekano mu Burundi mukoresheje kwa kuri na bwa bumenyi mwirirwa murigisha ugaruka. Dutangure kuri Professeur Charles Nditije ari mu Burundi, atubwire ibintu byifashe gute cyane cyane muri ya quartier aho kwijabe cyane cyane aho kuva ku munsi wa Mungu hari abapolisi bakikuje iyo quartier. Ibintu byifashe gute Monsieur Charles?
Ibintu byifashe nabi cyane kuko urabye ama quartier amwe amwe cyane cyane quartier Jabe isa n'umengo ni quartier yatewe umengo uyu mungwane kuko kuva hirya hejo abapolisi barayikikije nta muntu asohoka nta muntu yinjira. Amatwa dusumira mbere baragiye gusaka ibigwanisho barabibura ntitwumva ari ingena bugera gusaka ibigwanisho bakabibura hanyuma agacabuza abantu yuko basohoka haba urujya n'uruza kandi igihugu kitari mu ngwano. Ikindi giteye amakenga ni uko naho abuze ibyo bigwanisho batwaye abantu batari bake barenga mba amatwa dusumira barenga 20. Abo bantu bagenda rero batwara n'utuzuye baja barabanyuruza ntawuzi ko batabanyiriza ngo babice cyangwa babagire nabi. Ibintu biteye amakenga ku buryo twibaza tuti ni wa mukeko niba abantu banka ya manda agira gatatu ya petero ngo myiza bariko bava mu mporera. Ibyo rero twibaza yuko leta ari kwiye guhaguruka kugira ngo ihagarike ako kabi kabishe kuko iyo nyifato y'igipolisi yica ibuza abantu kubisha bakizana leta n'amahoro zihumuriza mu gihugu ituma mbere abantu bagira umutima mubi nabonye kugira ati none twacane mu gihugu cyangwa nitwe mu gihugu. Mbere yo kumusaga bavuze yuko ngo abo babica ngo Adolphe General Adolphe Nshimirimana ngo umudugu niwe batuririye ngo ni impuzu zabo ngo niwe bagisanze ukame ngo impuzu z'igipolisi cyangwa z'igisoda zirafise ikiziranga. Ibyo rero byateye amakenga cyane ku buryo twumva yuko kumusaga bari kubahunga benshi cyane batekewe n'ubwoba. Ukabona yuko intumbero ihari ni ukubwira ko abantu base cyane cyane bagira imyaka ikomeye cyane mu kwanga icyemezo cya gatatu bagira bibonere ko ibyo rero tugasaba ko byohagarara ku neza y'abarundi bose n'amahoro n'umutekano.
Ibiriko biraba byose Monsieur na Charles turabona ku mpingo ni umwizero muke uhari hagati y'abapolisi n'abanyagihugu ku bwanyu umwizero turetse imyerekano ko uwavuye mu myerekano. Ikintu mwibaza ko cyatumye uwo mwizero hagati y'abapolisi n'abanyagihugu muri makaritie utosikara ni ikihe? Twarumvise amakuru yavuga ko abasirikare bo baritwaye neza, amakosa muyashyira hehe? Ikintu cyatumye umwizero utakara ni ikihe?
Icyatumye umwizero utakara musanzwe murazi yuko kuva Petero Nkurunziza amenyesheje ko azo kwitoza mu kagari kamwe kamushyira imbere itariki 27 z'ukwezi kwa kane abantu bakajya mu ibarabara cyane cyane ugwaruka rufatanyije n'abanyepolitike n'amashyirahamwe yigenga iyo myerekano iri myerekano iri mu mutekano ntangere mwarabone kubarimba bundi bwacu bashira no kuhejuru mugabo twaci tugana yuko abapolisi bamwe bangu bataye imirongo cyane cyane cyanke bitwa bakora bakorera umugambi gusoma ko bakorera igipolisi baca bakoresha ingufu zitagira uko zingana bakarasa barasisha barasa amasasu yica ibyo ato byabonetse tukabona mbere yuko harimo mbere n'abapolisi bakorana n'imbonerakure ibyo byatumye rero abanyagihugu bataye icyizere cyane ku bipolisi ku buryo twabonye yuko abapolisi bakoresha ingufu kamengo bariko bakora politiki gusumba ko bagarukanya umutekano mu gihugu kuganje ibyo ni byatumye umutekano no kwizerana bigabanuka cyane umutekano ugabanuka no kwizerana na cyane cyane kinobwa nuko n'abanyepolitike n'abatejwe intwaro aho kuvuga imvugo ihumuriza ngo bagire bati baje hagati bamame baca bakokeza ugasanga mbere bamwe bagomba kugufiya n'intumbero y'ubwoko kandi tubona yuko kandi ikintu twoshima cyane urwaruka rwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu rwarimwo ubwoko bwose bwarimwo ibitsina byose ku buryo rero imyifatire y'urwaruka baje hamwe cyane cyane basaba yuko amasezerano yarusha yo kubahirizwa byo kubahirizwa n'intumbero nshasha ikajyanye n'uko abanyarwaruka rusaba amarongo rusaba kumererwa neza kubera twebwe kazoza kacu kahagaze kubahiriza amasezerano yarusha kubahirizwa shingiro kubahiriza intwaro rusange
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose mushya ntahe Charles uruhara rwabuze rw'abategetsi eka aho kugira n'uruhara rwiza hakaba abategetsi bakokeza icyo kibazo ndakigaruka ko mukanya ariko hariho n'amakuru yatangajwe igihe cy'imyerekano yavuga ko eka hariho abapolisi bakoresheje ingufu zo murangira nk'uko mwabivuze hakaba kandi hariho n'abantu bamwe bamwe bari mu myerekano barasa ku bapolisi nabo nyene eka urumva amakosa ashobora kuba ari ku mpande zose ariko ikintu gihambaye nk'uko mubivuze n'uruhara rw'abategetsi abarongoye abandi icyo kibazo turakigaruka ko nashaka mbaze n'umushyirantahe Athanase Gahungu Professor Athanase Gahungu mutubwire mwebwe icyo kibazo cy'umwizero mukibona gute mu Burundi ndazi ko mukurikirana amakuru yo mu Burundi
icyo kibazo cy'umutekano kiragoye rwose kuko kirimo ibya demokrasi kirimo agateka ka muntu ikintu gikuru jewe nagomba kuraba kuko simba mu Burundi mugabo ndakubikirana amakuru y'u Burundi no kuraba icyo abapolisi aho bahagaze icyo bavuga ku Barundi no kuraba abantu bariko baragira ari abo bo kwijabe ari abo kumusaga bakurikira iki ninde abicejwe kuko turavuga abatwaye tukavuga guverinoma mugabo hari igihe dusanga twibagiye imigambwe nayo kuko imigambwe irasaba yitwaye umuntu agaheza akabaza ati none iyo umupolisi agiye kwinjira iyo umupolisi akagenda kumusaga n'ahantu wa ntazi yagiye arafise ikintu ajejwe mugabo cya kabije nagomba kubaza ubushingantahe nditije nagira mbaze neza yuko mu gihe duteye ko tuguma tuvuga mu imbonerakure none iyo yindi migambwe nta migambwe yo yoba ifise urwaruka ruja mu bintu kumvura ibyukwanka bakoresheje nagira mvuga ijambo violence mugabo sinzi mu kirundi ko umuntu yoca arivuga iyo yindi migambwe yo afise urwaruka nabwo ruja mu byo gutera abapolisi cyangwa gutera abantu kuko abantu bateje imigambwe barashobora kuhanura jewe nicyo gikuru nagomba ko uwo mushingantahe yobituvugira akabivuga none ubwo rwaruka bwo kumusaga ubwo rwaruka bwo kwijabe hariho abantu kiretse abo muri guverinoma bashobora kurubwira bati uyu munsi twebwe dukurikira iki n'iki ibyo nibyo nagomba kuvuga
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko tukiri kuri wowe nyine Athanase Gahungu icyo kibazo ndakimubaza mu kanya nashaka mutubwire uruhara mwavuze uruhara umushya ntaheshara yavuze uruhara ikarwa abanya politike aho basabenshi nabakokeza aho guhanura ariko nogaruka nko ku ruhara rw'abashinga ntahe bo mu makartie ugo ruhara atanazi gahungu rwagwifashe gute urabona ko hakwiye kuba nk'imi ishikirano canke amanama hagati ba polisi n'abakuru abashinga ntahe bo mu ayo makartie canke mu yandi makartie yose yoba atari mu mutekano
ego erega burya abapolisi nuko nyine ibintu bigoma bihinduka mugabo abapolisi cyo na mvuga yuko nabana bacu ni bene wacu abapolisi botegereje kuba baduserukira badufasha kugira umutungano aho rero cyo nibaza yuko ibintu byose aho bizoshika bikwiye kuba mu bapolisi abapolisi nabo barafise ababatwara barakwiye gutangura kwemera bakagenda bakaganira n'abakuru b'amazinagira ngiro b'amazone sinzi ko bavuga amazone cyangwa amateri bakagenda bakavugana n'abantu bakabaremesha ikintu cyewe nibaza yuko mu bintu byose byabaye mu Burundi kandi nkeka n'abaraba bo hanze bo makungu bazoshima je nta kintu cyashimishije kubona ukuntu igisoda cyashoboye kubyigendamwo kubyifatamwo kuba bigitangura cyo nibaza yuko cyari gikwiye abapolisi barafise abatwara abaguverinema nibagende bavugane barashobora ni mu n'abarundi babakubisaga naho baba batera amabuye naho baba baterwa mugabo n'abarundi nibagende bavugane ntibagire bati abo bantu ntakibagiye ntakibashaguje kuko ikibashaguje kiriho mugabo dushobora kukibona gusa uciyumviriye utagiye mukavugana kandi nibaza iryo jambo rya reconciliation cyangwa ryo kumvikana ngiravuga ijambo dialogue dialogue sinzi uwumva ijambo ryiza mugabo icyo jambo dialogue rirakwiye abantu bakagenda bakababaza bati none mwebwe ikibashaguje ni iki ubu ikibashaguje ni uko kuko ubushinga ntayo nitijaje kubivuga yuko abasoda baca bagenda yo bati aho twatoye impunzi abasoda ni ukuvuga rero mwese rimwe mwacumuye oya nibagenda ahubwo babaze neza bati none umutekano kugira ube tubigenda gute mwebwe ibyatumye igihugu kimera nabi dushobora kubisubizamo neza gute kubisubiza mu nzira irobanye
yego dufatiye ku karorero tufatiye ku karorero kaha muri Leta Zunze Amerika ho mu gisagara cha Baltimore abapolisi eka n'abanyagihugu barabana ayingwe barasana bicana uruhara rwakozwe cyane cyane n'abashinga ntahe eka n'abashinga amateka bava muri ico gisagara mu shinga ntahe Charles Nditije mwavuze ikibazo gihambaye cyane gose mwavuze ko abategetsi ahubwo bata eka batirabiye hijya ahubwo bagiye barakokeza iyo nyifato akamo mu tera abanyapolitike bakokeza aho guhanura ni nkaka
aba kwanye politike bakukeza ni basana wa wundi asa n'ukemuguyiwe abantu bamutize umuhoro kuko bariko babiba imbuto ndi kuko kumbure bari kurira kugwaruka kwica bakavuga rumwe mugabe jo bidushikira abana babo kandi abo bapfa n'abarundi kandi igihugu kitagira mukubura kazoza kugira bati nka mu guhona izera mu hongo rwako rero bidafise imyifato y'intumbero ibereye nta kazoza kiguka hari nicyo gituma twe dusaba yuko mu bisanzwe iyo hari ingorane mu gihugu abantu bagomba ubwa mbere ni umugambwe uri ku butegetsi n'abategetsi babo ubu iyo aho imyirekano itanguye cyangwa n'ubumwe imyirekano yagabanutse twibaza tuti nicyo gihe rero tuvuge ngo basubize hamwe baganire barabe ibyononekaye bazikire kuvuga ibyo bintu bizosubire nk'ubu byari kuba byiza abarongoye amakaratiye benshi baturuka mu mukambwe CNDD-FDD ba musitanteri abaseruka urwaruka ruva mu migambo yose abaseruka igipolisi abaserukira imiryango bose bari kuja hamwe leta mushaka n'intwari zacu mubwirwa akabatubakabwira ati nimutegure ibiganiro muvugane ingena byagenze byavuye kuki honenekaye ibiki byononwe n'abande tubivamo gute ibyo rero byarabuze ku buryo umengo ubu intumbero yafashwe nibwira ati bo mwebwe mwarigaragambije mwarinyerekanye mwanke ikingo ca gatatu umukuru w'igihugu ubu rero naratowe ngira ndabereke yuko ndabaruta ibi rero ni ibintu rero bitaye gahinda kuko urabona ngumwe makaratye abantu bagira ubwoba ko ntacyo birenga batarashe bamwe mbere ugasanga abapolisi baraza bakarasa ugasanga baranyiguje abantu barabatwaye ntibaje bagiye bamwe bakabatora ikiziga ibiziga bukeye ugasanga bajyanye iperereza ukagaruka barondeka ari bagiye ku buryo rero umenga ubuhake kuborahurana cyane cyane kuri ayo makaritsiye ibyo rero ni ibintu bishobora kwandukira ayandi makaritsiye bikandukira mbere n'iby'intara atabikozwe kugira ngo habe ijambo ry'ihumure ibyo nagejeje gutangwa cyane cyane na leta duhereye ku mukuru w'igihugu
Professor Athanase Gahungu abapolisi bategerezwa kubandanya barangura amabanga yabo batatinya ko baraswa n'abanyagihugu ba muri ayo makaritsiye Athanase Gahungu bategerezwa kwidigimbya bakishira bakizana badafite ubwoba ko bafatwa bakatwagwa mu bibanza nkuko professor abivuze bitazwi ikintu mwibaza ko cokorwa muri iki gihe kuko ugo ruhagarara ntishobora kubandanya gihe cyose mu Burundi ibintu bika abarundi baratakariza cyane cyane abarundi bato bato ikintu mubona ko cokorwa niki
amenda bivuga kare igikwiye harakwiye kuba dialogue kandi turakwiye kuraba mu bindi bihugu yo bya nibyo biri ko biraba abashingantahe bava mu madini bava mu banyapolitiki bava mu bya leta ubu rero ku iminsi ihera niko uko umuntu avuze politiki abanyapolitiki mu Burundi ucumenga agomba kuvuga abari muri CNDD-FDD bonyine mugabo jewe ngomba yuko umuntu yoraba yuko abo banyapolitiki bari bose ari abatwara iprona ari abatwara ari batwara CNDD abatwara ibigango yose abatwara madini bose barakwiye kuvuga bati none uruhara rwacu ni uruhe igikuru ni uko ibiriko biraba umuntu arashobora kubiraba akaraba ati none hariho igikwiye gishobora kwemeza yuko gusesa amaraso byemewe sinzi ko icyo umuntu ashobora kucishwa kuko nta nagira nkujije mu gifaransa nta justification yo kusesa amaraso iriho mugabo iyo dialogue yaratanguwe nibaza yuko perezida Museveni ibyo ariko aragira mu bagomba kubifasha umuntu no kubifasha hanyuma karaba none ubu abatwara amapolitike ubu bahagaze hehe bariko baravuga ijyana hanyuma rero abo muri leta nibaza yuko nabo bakwiye kugira kwemera yuko bazo ibizoshingwa n'uburi kara arahanura bazogemera abo muri leta abatwaye izindi politike bakemera neza yuko hakambuka habaze hamaze igishinga bazocemera kuko naho twobiraba umuntu ashobora kuvuga ati byabaye nibi mugabo n'umuntu heje azoza agatwara atabaye muri CNDD-FDD wese azogira izo nzego hazoba izo nzego abapolisi abaminisitiri mugabo izo nzego zose zizogira icyo bita structure zizogira uko zitondekanye hagize ikiba abantu bagaca bavuga rero bati twebwe ntitugomba kubyemera ibyo bivuga kutabyemera ni bice mu zindi nzego hamwe biba ibyemewe mugabo ntibibe akajagari sinugira ngo abo bantu bariko barafatwa n'abagize akajagari mugabo hatabaye uko kuvugana kwicara hamwe abashingantahe bagahanura abatwaye amadini bagahanura ibyo bitabaye nta kizoshobora kuba kandi nta muntu n'umwe uri umupolisi ushobora kuba se umuntu mugabo kandi uri umuntu wo kwijya byo kumusaga nta ruhusha na rumwe ufise rwo kwibaza yuko umupolisi ushobora kumutera ibuye
tugaruke ku mushyantahe Charles namwe mugire akama muteye nk'abanyapolitike mwavuze ikintu cyumvikana ko uruhara kugarukana umutekano ari uruhara cyane cyane rwa leta y'u Burundi ariko nk'uko twavyumvise abanyapolitike ikaba shingantahe abarongoye abandi imboneza bose barafise uruhara akama mwotera ari bashingantahe muri ayo makaritsiye abakuru ducimbiri abandi bategetsi barongoye imigambo itavuga umwe na leta n'abamadini ni nk'akahe kugira ngo muri ayo makaritsiye hose eka mu Burundi hose yagaruke umutekano
kuri kwigenza mukuru w'igihugu niwe ibwirizwa shingiro iza amabanga y'ukubahiriza agateka zina muntu y'ugukingira umunyagihugu wese kandi umwe wese umunyagihugu wese agakingirwa ku buryo bungana cyangwa umwana n'ikinono kujya yateye akamu abarundi baheje kwandagura General Adolphe Nshimirimana natere akamu abarundi bose ku muntu wese apfuye uwo ari we wese yaba umujenerali yaba umukaporale yaba umuhuyi yaba umuyanya yaba ikimuga ntanyagusa na nyagukira cyane cyane atishwe rw'akarago azize yuko yaseruye ibyiyumviro cyangwa azize umwiteko cyangwa azize yuko adahuza ibyiyumviro n'imicanga uriya ibyo bintu abivuge abisubire hanyuma ararike abatwara kuva kuri kubashikiranganji nonda ntarekihari kuva kuri babura matari guca ku basitangeri abakuru imitumba ababwira ati fati ya mbere kugira ngo mubwishe amanama yihumure yo gucungera umutekano mwese muri hamwe icyo ni ikintu gihambaye cyane yo kugira mu masha kuko nk'uko abantu kubivuga hari amajyambo ku mubo badahumuriza ingwano itanguye ahirera aho usereye mu rugo iwawe cyangwa ere mu rugo rw'undi n'abarundi bahasigara kandi n'uburundi buba buri kubirahunda twifuza yuko atangwa n'isura muri iki gihugu ikindi twamusaba ko ari we kizigenza w'inzego zijejwe umutekano basubize ku murongo abajejwe umutekano cyane cyane abapolisi ntiba uko akantu kose kaciyeho bikeke wese ntibacishe ku buhombo na cyane cyane yereke inzego zijejwe umutekano zinyuranye amabanga zijejwe mu bisanzwe nk'urwego rw'iperereza ntitwumvire n'urwego rw'iperereza rutunga ibirwanisho bikomeye cyane amakarashinikove amanaseruketi ibirwanisho bikomakomeye kuko cyangwa bagenda gufata abantu mu makaritsiye bakabafunga bakabica bakabasindikariza ubuzima ibyo ni ibintu bitagirwa mu bisanzwe abapolisi usanga bafuye naho mbere perezida Museveni yaje mu biganiro yaratangaye avuga ati "Je nabonye abantu bari ku ibara barapfuye ati nabyo bapfurira ko ati ni ibintu bitaba ni ibintu bigira ku buryo kumutemere aho umupolisi arasa umuntu afise ari ngaho ariko arigaragaza gusa ati ni ibintu bidahumuriza kandi bike kubiri ni amategeko agenga izo nzego ibyo nabyo nyine niwe yo bikora kandi abikora abifitemo ingufu cyane kuko kandi arabishoboye kandi baramwumvira ikindi twasaba ni uko urwaruka mwaruvuze urwaruka ubwo aribwo cyane cyane urwaruka rw'imbarira kure birazwi yuko uhabwa imyambaro y'ipolisi ukambara n'imyambaro y'igisoda bagaca umenya uwishe uno munsi kwari umupolisi ko ari imbonera kure cyane cyane izo mbonera kure bagiye ko badusize ku murongo niba hari urundi rwaruka nabwo rwataye umurongo nabo nyine bene umugambi n'imigambwe abafise urwo rwaruka rwegamiye imigambwe nabo nyine babahanure babuze gufata inzira y'ubwicanyi baje hamwe
mu gusozera akamo motera abarongo y'amadini
abarongo y'amadini barafite uruhare ruhambaye cyane icyo bita gucyemura mu gifaransa n'abantu bumvirwa kwa mungu barasigura bakandika makete nabo nyine bafite rwaruka rero imihari barafite imihari ifatiye ku ngo barafise imihari ifatiye kugwaruka ku bakenyezi kubashinga nawe bubatse cyangwa batarubaka abose nabo nyine bo bakoranya bakabaha impanuro bakabigisha ingena boba bacungera umutekano bagatanga impanuro bakavuga wese akajyamo kuri tuba wese kukeza nyiguza abantu byofasha mugabo nyine mbuga itanu ifite ikibindi cyane cyane leta n'abanyapolitiki ntibasura harahangere gusumba abandi
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 kumusi wagatanda tu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 115 180 na kilohertz 213 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 115 466 na kilohertz 17533 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika, Gabriela, muri neza.
Yego ndabumva.
Yego murafise ikibazo icyumviro mu nyarutse.
Ni Gabriela, munyamaga mukuru nka baravuga z'umugambwe ya Kede, ndanje kuramutsa abatumire. Nabashimira cyane ni Radio Voix d'Amérique ku mushikara gutanga ijambo kuguva mu radio ya turi mu Burundi. Yagiye rwo cyane kuronka ijambo kwa twagize mu iheburo.
Murakoze gushima.
Yego. Hamare by'ukuri mu mibano migenderanire na gatema karitsa mwamwe mwe n'abapolisi yarakosekaye. Na cyane cyane ibyo kuri cyagiye hari habaye imyerekano mutara cya Bujumbura. Abapolisi bagakoresha uburyo bwose bafite kugira ngo babihagarike. Hari abantu rero bagiye bagira ishavu bica bituma bagomba bagirira inzigo hama bikatinyirwa n'ibyuko abapolisi baza barabatera amagrenade maze baca bahagara barikanuye kugira ngo kumbuye nabo bivune bica bituma rero imigenderanire n'abantu bamwe bamwe mu makaritsiye amwamwe itosekara. Ariko rero jye nashaka kuvuga cyane cyane ku nyinshi baboneka kugira ngo ibyo bintu byose bihere. Inyinshi ya mbere ni rya mushingantahe ryo Jack Bigirimana yavuze ayo makaritsiye n'urugwaruka rukora ibyo bintu n'ukuri bareke guta umwanya bafate ibyo bononye ahubwo babisubiremo babigira gute bitunganya kuko abanyepolitike duhuriye mu manama tugwana mu nda bobo ni baba barimwo. Icyo ni imishi ya mbere tubona nk'umugambi wa Pedere Kotere. Imishi ya kabiri nabo banditije nditije abifisemo uruhara rudasanzwe kuba yoheza ibyo bibazo n'umweza mu kigobe hameze agatera kamwe abo bantu kuko nibo bamagariye mabaraba nibo bamagariye kubana yabatera akajaga n'ubuyotera kamo ibyo bibazo byose byoca bihera. Hanyuma inyishu ya gatatu ikomeye ni ruhara rwa leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yicarika abanyepolitike bose tugira ibiganiro atavangurwa atari nka bya biganiro biheruka batumira bamwe iyindi migambwe nka Pedere nibadutumire ibyo abanyepolitike bose ni migambwe twicarane. Hanyuma ikindi gikomeye ni gusangira ubutegetsi yamenye yuko ngo nuko batsinze bace bitangiza ubutegetsi bwose ariho havamo inzigo y'abamwe n'abandi. Ariko twicarane abatsinzwe n'abatsinze abagiye matora n'abatagiye matora dusangire igihugu umwe wese agire icyo aterereye duhanurane maze twubake igihugu cyacu. Ibyo byose tubona nk'umugambi wa PDR utunze ibibazo byose birangira mu Burundi. Murakoze.
Murakoze cyane rwose. Reka duhe ijambo Professeur Charles Nditije agira icyo avuze kuri ibyo bibazo mushikirije. Inyishu mubona zoba arizo zotorera umuti ikibazo cy'umutekano ikana n'umwizero hagati y'abapolisi hamwe n'abanyagihugu bo muri ayo makarti.
Icyo bavuga inyishu ziri muri mu makarti inyishu iri mu mifato y'igipolisi muri ayo makarti. None ko nabaye akarorero kwija be baragiye barasaka ndakigwanisho basanzeyo none basatse ndagasanga ikigwanisho bo buzabantu ko basohoka gute bufata abantu atadusiye babagiriye none bufatwa batagatiwe twagufatanye igwanisha iki twagufashe uri kurarasa uyu twagufashe uri kuyaturira iki bagire dosiye hanyuma bamujyane imbere y'ubutungane hanyuma intare mukubita mu gahanga asiye mwagira ni bya bindi tuvuga tuti ni baba ni kagashavu k'abantu bagiye imbere ngo baze ry'amanda ya gatatu. Ku buryo rero amakaritsiye arasomburutswa amakaritsiye mbere bamwe barirara kubera baza mu ijoro bakabatura nk'umwe hamwe mbere kubera iki batubwira bati amakaritsiye nibaje hamwe birarire ari ubwo ku bwose bafatanyije mbere n'abapolisi kubera abapolisi ugasanga bagarakuramo umuntu umwe urumva inyishu z'imakaritsiye inyishu n'imyifato y'abagejejwe umutekano ingene ababana bakorana n'ayo makaritsiye ndi kubera iki kandi ari amakaritsiye amwamwe aguma asomburutswa n'abo bapolisi kubera iki ari amakaritsiye yabaye imyigaragambyo gusumbya ayandi kandi iyo myigaragambyo yarahize niyo ubundi ikintu abantu ariko barihura cyangwa bahana cyangwa batoteza abagiye mu myerekano. Ariko jewe mfite uruhara jewe nta ruhara mfite jewe je ntamuda sigana ntamujerere nigeze n'ikigwanisho ndamubwira ndigenda ukenaka ntayitwe nigeze ngira na gatonya kandi abyo biko ndagira cyo gituma umasaba abadasigana bajerere kuburangwa no kwitonda bakarangwa no kubumbakira umutekano mugabo kugata umutekano gutekereza bivuga yuko ukirarira bivuga yuko umuntu azanya agira twara mu mutagutekereza